Wenn es euch so geht wie mir, dann sind wir alle von dem, was wir gestern Abend
ejo twarahezagiwe kubyo twumvise mu butumwa n'intahe yamwe ndatabwanamo kandi cyabaye n'icyifuzo muri twebwe mu mitima yacu gushobora kugira ubwo bufatanye n'Imana. Ndizera yuko intahe igishinga ntahe twasobanuye mu Kidagi ejo sinari bwigere ndabusobanura hano. Twarumvise ibintu yaciyemo mu ndatabwanamo kuri bicanga kuri ku mabanda atandukanye, ariko ariko ntibyari bimeze ku mabanda menshi twavyumvise, ariko sindari bimeze nk'uko twavyumvise cyo kumugoroba. Tuvyibajije ko ko Imana imanuka ku ikaza ku bantu bayo mu bwizigirwa bwayo, abantu ibyo bintu batabironde batarabishaka, ariko Imana ikaza, ariko begereye Imana, abantu biteguye gufatana nayo, Imana ikavugana nabo amazi ikanabihishurira. Nta mwana w'Imana yizera adakeneye kugira ubufatanye n'Imana. Iyo ibintu nk'ivyo bivuzwe umuntu akongera akavyumva kandi mwaratahuye ivyo yavuze igihe ibyo bikoko bitatu byari bihagaze imbere yiwe, ijwi ryacyo rimubwira riti ubu ibyo bikoko biri imbere y'amaboko ya biri mu maboko yawe, ariko si rya jwi ryari ryavuganye nawe mbere. Murabona ngene Imana izikabana n'umuntu muri ibyo bihe ariko aracamwo. Murabona mwe ndabona mwe ndavuze ati narasezeraniye Imana kutongera kwica ibikoko nk'uko gutyo. Ubu rero azabona ibikoko bije imbere yiwe bikaguma bimwegera, hanyuma haba intambara umutima wiwe, yumva ijwi rimubwira ngo biri mu maboko yawe, hanyuma acarishura aravuga ati narahaye isezerano Imana ko ndapfa kwicira igikoko ubusa. Hanyuma rero inyishu y'Imana yikira amanuka iravuga iti mwarabitahuye ejo ku mugoroba, mwarabitahuye. Byari ibintu byiza cyane. Imana idufatira ku ijambo tuvuze, natwe turashobora gufatira Imana ku ijambo yavuze, ku ijambo ryayo, kandi nitwaba twiteguye gukora ivyo Imana idusaba, niho nayo izo duha ivyo yadusezeraniye. Rero tutatundi duto natwo nyene mu mwami, igihe umwami yavugana na mwene Abrahamu akamubwira ati nije muremye isi n'ijuru. Narumvise ivyo bintu vyose vyo kumugoroba, hanyuma iryo jwi nyene ricangangira avuga riti ni jewe nategetse kiya gihuhusi n'imipfunda, niyo nyene Imana yavuze ati muco nubeho. Nijya Imana nyene yishuye mu isezerano rya kera, nijya Imana nyene yishuye mu isezerano rishasha, kandi ku buntu bw'Imana turashobora kuyigira ko tukamenya yuko itigeze ihagarika gukora. N'iyi mburi nayo muyumve, imburi yatanze ejo, Imana yatanze ejo, kandi yavuze ibyo iti ni gute njyene ukuba kuvuga ngo naka yavuze kandi atavuze. Aha dusome mu gitabo muri Bibiliya nk'uko yasobanuwe na Menge havuga ngo kuri ko rahagize handitswe ngo uku niko uhoraho yavuze nukuvuga si kintu cyaba kije mu mwanya ariko cyari cyaravuzwe hanyuma noneho kirashikirizwa abantu nukuvuga ikintu cyari kiri mu ijambo ry'Imana ukigasohoka kigaruka turavye ne twitonze ibintu uravye ibintu kavyinjiramo turabona yuko bavugishwa n'Imana bose n'intumwa bari bafise uko kubaha uko gutinya Imana kandi twaravyumvise ku iherezo igihe mwene Abrahamu yavuga ati mbega biramaze muramaze kubona mvuga ikintu nikibe ikintu mvugishwe nikibe nuko rero Imana yavuze natwe turashobora kuvuga yigize icyishura natwe muri icyo gihe turashobora kukibwira abandi tukagishikiriza abandi gishuwe twebwe tuhabandi ibyo twahawe bivuye ku Mana kandi nicyo cyifuzo cy'imitima yacu atari gupfa kwibaza ibintu cyangwa gupfa kwemva ibyo tubonye ariko kumva neza ko dufite ubushizi bw'amanga bwo gushobora gutanga ibyo Imana yahishuye rero dufa turavye isezerano rya kera ni gituzi isezerano rishasha haranditswe hano hano mu kuvayo 25 ku bijyanye n'isano rw'isezerano mirongo 19 kuva 25 mirongo 19 haranditswe ngo kandi umukerubi umwe abe mu mutwe umwe uwundi abe mu wundi kandi abo bakerubi ubashamike kuri uwo mutemere wo guhongerera ko mu mitwe yawo yomi babe kimwe nawo babe kimwe nawo abakerubi babaze babe abashanja mababa hejuru ayo mababa yabo ngo akingire uwo mutemere wo guhongera ko barabane bashire amaso kuri uwo mutemere duhagaze hano turabona yuko wari umutemere wo guhongerera ko wari hejuru y'isano rw'isezerano ni ukuvuga umutemere wafundikira isano rw'isezerano mu isano rw'isezerano harimo ijambo ry'Imana ku mitwe ibiri ku mutwe umwe no ku mutwe w'undi harimo umukerubi ashushanijwe amababa yabo araba amaja hejuru umutemere wo guhongerera ko ariko mu nyonga habo inyonga amaso yabo yaraba imbere muri uwo mutemere wo guhongereramo uraba mu ijambo uraba mu isano rw'isezerano uraba mu byo Imana yavuze dukomeye dusoma rero ku murongo wa 21 haravuga ngo uheze urumye uwo mutemere wo guhongerera ko kuri ya sandugu wishizemwo bya bishinga intahe nzoguha aha niho nzohurira nawe nzoburanira nawe nkakubarira ibyo ngushikirize byose byagezwe ngeza Abisirayeli ndi hejuru wo mutemere wo guhongerera ko hagati yabo bakerubi bo mu isandugu y'ibishinga ntahe ibi ni ibintu bikomeye cyane ibyo Imana iriyumvira ku byo iba yaravuze mbere kugira ngo ibihishurire abantu bayo kugira ngo nabo babibwire abandi ariko kandi ni n'ahantu hano ho gufataniriza n'Imana ni ukuvuga aho yavugiye aho yahishurira ijambo ryayo ikarishura abantu bayo aho yatanze amasezerano ikagira n'ibyitegetse aho niho ikeneye kandi aho nikeneye yuko ibana natwe igira n'ubucuti natwe atari ahandi turabona ibyo bintu nyene bivugwa mu kuvayo 30 kuva 30 guhere ku 36 kandi dushire hino ya cyagihuzu kirahera ku isanduku y'ibishinga ntahe hino ya wa mutemero wo guhongerera ko upfutse ibyo bishinga ntahe aho nzuhura mbonanira nawe hari ahantu ho gufataniriza n'Imana aho Imana yari yavugiye hariho igihuzu hariho icyagihuzu gikingiriye hariho n'ahantu abantu bashobora kwinjira bagahura n'Imana bakabonana n'Imana aho hantu rero ahantu ho gufataniriza n'Imana ntihari mu ntangaro ntiharahera ariko hari ahera ahera cyane hakurya cya gihuzu gikingiriye ahera ahari ijambo ry'Imana kuko abantu ntibaza kugira ngo bumve umuherezi baba baje kugira ngo bashobore kumva Imana yo yatanditse ijambo kandi karishira mu isanduku y'isezerano aho niho bashaka kugiranira ubucuti n'Imana ngo bongere binjire bafatanye ifatanye nabo nabo bafatanye nayo bice mu ijambo ryayo turizera yuko Imana yishuye ijambo ryayo muri kino gihe iki gihe turimwo kandi ko ugufatanya n'Imana ni kuri mu bintu byari byo byose ariko kuri ariko ugufatanya kuri mu buryo bw'uko Imana yaduhindukiriye inyango zayo ikugurusa no gusezerana kadushyura ijambo ryayo no kugomba kwayo maze natwe tukinjira kugira ngo dufatanye nayo Imana yavuganye natwe kandi iryo jambo ry'Imana nirahariho hose ariko liri mu nyonga zayo lirahera hayo ucinjira ahera cyane kandi niba tuzi ibyo bintu byose byo tubera byiza ko dukora nk'uko Mose yakoze Mose yakuye inkweto ziwe maze amenya yuko ahagaze ari ahera atari uko ibirenge byiwe byari bihagaze oya ariko kuko Imana yari ihari kandi ko ukwera kw'Imana kwari kwafasha ahantu hose ibyumviro byiwe kirere cyose cyaje ahantu kugira ngo bishore kwezwa nashaka kuvuga yuko ibyo bintu ni nako bimera kuri twe natwe Imana yaravuze ninde tukumva Imana yavuze Imana yarahishuye ninde tubishyira ku mutima aho niho nkeneye kwinjira ngahura nawe aho niho nkeneye kugiranira ubucuti nawe aho niho nawe uzogiranira ubucuti nanje mbega amahirwe yo gushobora kwinjira mu nyonga z'Imana muri kino gihe gushobora gutwagwa tugashigwa hanze y'ibyitwa imigenzo byose maze tugashigwa mu guhishurirwa kuva kuri yo kw'ijambo ryayo no guhishurirwa kugomba kwayo dusohoke mu bintu byose by'ibiro byacu by'abantu kandi nama narabivuze hirya ejo ahantu igihe kimwe hariho abantu benshi bakivuga imvugo yabo batavuga batariko baravuga imvugo y'Imana batavuga iby'Imana yavuze ariko bavuga bagaciruhande y'iby'Imana yavuze bakirenganira bakavuga iby'ibintu byabo bwite ariko niba twaratahuye ko Imana yamikene aba umuntu Imana yamikene abantu ishora kuvuga iciyemo ariko imaze kuvugana nabo bantu Imana niba yavuze ibyo twese biraturaba kandi nta muntu ashora gucira uhande yavyo nka umwego Imana ntiyavuze dufashe ibyanditswe vyera ni Imana yafashe aba bantu maze ibashyiraho kugira ngo babere umugisha abandi Imana yabashyize kugira ngo babere umugisha abandi kandi yaravuze iciye muri bo kugira ngo itumenyeshe ibishaka kutubwira cyangwa reka mvuge nti ivuga iciye muri bo abo bantu ivuga iciye muri bo ndizera yuko Imana ikeneye kugira ngo ubucuti natwe ikeneye Imana yishyuye ijambo ryayo iciye muri mwe muwayo kandi ikeneye kwemeza iryo jambo ryayishyuwe na mwe muwayo ariko kubw'ibyo birakenewe ko tugira umutima umwe twahuza umutima n'inama nk'uko byari bimeze ku ntango maze tugire uguhuza dufize intumbero imwe maze tutere tuje imbere dufatanye kandi dukundane kubw'igikwa cy'Imana nimba hari ikintu kindi mu buzima bwacu nimba hari ikintu twoheba tugaheba nta kintu ku isi dushobora gukora kindi twohebera umwanya wacu wose tugahebera inkomezi zose uretse ibi bintu Imana yadutoreye kino kintu sikintu sikintu twoshobora gufatanya mu buryo bw'umubiri ariko ni igikorwa cy'Imana muri wewe igikorwa muri Imana muri wewe igikorwa cy'Imana muri jewe kuko Imana yavuganye natwe kandi twahawe ijambo ryayo kandi dushaka gukora ngo ijambo ry'Imana rivuga hano mu butumwa muri mu butumwa yavuze mwe n'abana bavuga ngo ata imbere y'urubanza hazi mburi aravuga ngo twebwe turafite ico tujejwe Imana dushize hano ku isi ku papuro gumunani ngo Imana dushize ku isi kubwo intumbero runaka turifite ico tubazwa imbere yayo kubw'iyo ntumbero yatumye Imana dushira hano ku isi turafise icyo tujejwe imbere y'Imana atari umuntu abwirizwa guhagarara gusa imbere ye imbere y'Imana gutyo gusa ariko turafise twese twarakoranijwe hamwe kugira ngo dukurikire twese hamwe umwami twese twahamagaye kugira ngo dukorere umwami kandi dushobore gushira mu ngiro ivyo yategetse Mose ari gushobora guhamagagwa incuri igihumbi ahamagawe n'Imana ariki mutima w'ubwo bwoko wari wahindukiriye ahandi nawe ntagende hariya ntacyo byari kumara ariko ubwo Imana ya mikora ibintu ikabikora neza kandi igatanga intumwa ikarunga ikintumwa intumwa nayo ikatanga ubutumwa kandi gakenera gufata abo bantu bose bakirirwa ubutumwa buva ku Mana ikabashyira imbere y'inyonga zayo aho ikeneye kuvugana nabo aho isandwa isezerano ryuguruwe aho ijambo ryayo ryavuzwe kandi rigahishurwa hano rimwe tabaramara avuga ati dufise icyo tujejwe Imana yadushyize hano ku isi mu ntumbero runaka turafite icyo tujejwe imbere yayo kubw'iyo ntumbero yadushiriyeho ku isi hano ese ukuntu nashaka ese ukuntu numva ibi bintu no byikura kwa kenshi banumva ngo nobiheba numva ntashaka guheba bino bintu ngo ndabyikureko ariko ubwo Imana irafise ikigambiriye ku bugingo bwa n'ubugingo bwanje irafise intumbero igamije kuri wewe no kuri jewe no ku ishengero kandi iyo ntumbero Imana tuzakwishikako. Twama twibaza ku minsi ishize igihe Imana yatanga igihe Imana agira ibyivuga ikavuga yuko buna butumwa bwadushikiriye kandi ko tuzobutwara kandi twaratahuye ukuntu kenshi ukuntu ibintu bimwe bimwe byavuzwe bikavugwa hano cyangwa bikavugwa ahandi turabona ukuntu ijwi ry'Imana ryakurikiye n'ukuntu ibintu biragenda mu buryo budasanzwe biratugora n'ukuri kuvyigurura ngo tubireke twigire twirenganire hanyuma utubananije mwe n'abana bavuga ngo mwatizo kuza kuri yo kugira ngo mushobore kumenya iki bashaka ko si mwe n'abana muwenye ariko abwira na wewe na jewe twese igihe yavuga ati mutegerezwa kuza kuri yo kugira ngo mushobore kumenya ivyo Imana ibashaka ko mburi umuntu mwoyo uvuga akavuga ati none je ni iki ntegereza gukora Imana ishaka kwiki mundeke nkomeze nsome umvirize inyishu rero mwezabara n'amatanga nimba mufite umuntu mukorera hanyuma akagira ivyabazeza ahantu mu ndimiro ziwe cyangwa ikindi kintu no kuvuga ko muca mugenda mushamugera mukicara mukavuga muti ngo ah ndatsinze rurayi ndahejeje oya mubwirizwa kugenda mukabaza ibibazo mukugira mutahure kugira ngo mutahure neza uwo muntu yabahaye akazi mumenye icyo ashaka hanyuma mubikore iyo mukorera umuntu runaka akabona yuko ivyo yabasavye cyambere dutegerezwa gukora umuntu ku giti ciwe tubwirirwa nk'ishengero no gutahura ibango ry'ubukozi ryavuye ku Mana tubwirizwa kumenya ivyo Imana idusaba gukora kandi ntihagire ikintu na kimwe dusobanura uko twishakiye kandi nitubifate nkaho ari ibintu biri ngaho gusa uno munsi ngo uno munsi umuntu avuga mutima ugororotse jo bihinduke no kuvuga tubwiza kumenya ivyo Imana yatugeneye kandi jendazi ivyo Imana isaba kandazi yuko atabujyo namwe wo kubica iruhande ngo ndengane kuko inzira y'Imana ni nugushitsa igikogwa yatanze aduhaye kandi nivyo nshaka kuvuga hano naho mengo bisa naho ibintu bimeze nabi igihe nakora urugendo rwanje uruheruka sinabonye gusa Imana yugura imiryango ahubwo narabonye Imana yugurira imiryango sinabonye imiryango Imana yugurira imiryango gusa gushika mu Bushinwa gushika nare mu Bushinwa oya ahubwo narabonye kandi n'abana ndatabakoranira hamwe munyuma bakavuga bati mwe ndata Frank nukuri numvise bende tabavuga ngo turabona ko Imana yaguhamagaye yaguhisemo kugira ngo ushore gutanga ijambo ry'Imana kuvuga ijambo ry'Imana nuko rero tubwire ibivuye ku Mana rero birakwiye yuko umuntu abyiyumvira n'amatwi yiwe atari ibyo wumvanye umuntu ariko kubw'Imana bivanye n'izina ryayo n'ijambo ryayo dutegerezwa gutahura ko Imana ifise uko ibintu byayo bitunganijwe kandi mu nkunde ndabibabwire hano umuntu atuba uko Imana yatunganije ibintu akwiye kwiyubara maze kumbura akibwira ati mbega none je mpagaze hehe mbega mpagaze gute imbere y'Imana vy'ukuri twese kuhera ku wa mbere uje ku wa nyuma dutegerezwa kumvira ivy'Imana dusaba uko Imana yategetse ibintu tutumvi ko Imana yategetse ibintu ibintu bica bigenda nabi twebwe nyine nuko tuba tubyite kandi Imana irafise uko yageze ibintu n'ukuntu yategetse ibintu. Pawulo yakandikira bikona akababwira ati ati Imana si umuvurungano ariko ni Imana y'amahoro nkuko biri mu mashengero yose yabera ariko ntibambe gica cyura kandi umurongo wa 33 mutabona n'amara avuga kandi hana ati niba turi hano ku isi dutegerezwa guhindukirira iyaduhamagaye ikadushira hano iyadushize hano tukayibwira tuti none ka mwami mbega none ushaka nkoriki ushaka nkoriki kugira ngo kubera iki ndi hano mwoshobora kuvuga muti ego abantu bahamagawe bagahamagara kuvuga ijambo ry'Imana barashobora kubaza ibyo bibazo bo baravyemereye oya abantu bose wewe naje turashobora kubibaza tukabaza tukatwaza Imana tuti mana niko riko nshize hano ku isi aravuga hano mu mudabara n'amagambo akavuga hano ngo uri umugore mu rugo nimburu wodzi vyombo woda masahani ibintu vyose ukora bikore ubikore neza ahugeza nawo byo bari bike mubwirizwa kubikora abenshi bazovuga bati mbega none nogeje ivyombo bankoziki sinzi ariko niba mwumvise neza ubutumwa igihe mwene zabera na Marika aravuga ubuzima bwa mwene ta John Wesley ingene nyina mama we yarameze na se na nyina ba John Wesley kuko abujye ntibabaye ubuzima bworoshe se na nyina barabana 18 ariko kujya mu mama wa Wesley yarafata akanya kose yaragafata akamesimuzu kwa bari kumesimuzu z'abana biwe kuzimesa kuzizinga umwanya yarafisera ukoresheje neza kandi akongera agacagura umwanya wogira ngo asengera abana biwe kugira ngo yinjize iby'Imana mu bana biwe nubwo yarafise abana benshi kuva bakiri bato twese turafise wo turi cyo turi twese turafise igikwa cyo gukora mwe ndabara namwe avuga ati urubuto rw'Imana gwashizwe muri uwo muntu Imana gwashizwe mu rya muntu Imana yakoresheje igera kiri muto hariho umugore hariho mama wiwe kumbure ko mama wiwe nta kandi kazi yarashobora atari kuzi ivyombo no kumesa ariko ujya mu mama yarafite igikorwa cyo gukora kandi icyo gikorwa yakoze Imana yaragiheza giye cyane kandi mbere biragera kure ati muravuga muti ingorane ziri uko umwe wese muri twebwe akeneye gukora igikorwa cyokoze uwundi nicyo kibazo dufise nicyo ngorane dufise twese dukeneye kwigungira ko nkuko tumenyereye kubikora aho naho umwe wese abwirizwa kuguma mu kibanza ciwe turafise twese turafise abenshi muri twebwe turamaze kuraba imipira y'amaguru hariho abakinyi benshi ugasanga nuye afise umupira cyangwa umupira ufise ujya ariko iki cyangombwa nuko tuguma mu kibuga tukaguma dukora mu gikorwa cy'Imana tukagitera tujye imbere nimba uri kariruka ku mupira guki cyangwa uri ngaha ku buryo cyangwa uri bumoso cyangwa uri imbere y'igori igikenewe nuko tuba dufize umugwi turimwo ushobora gukoreshwa kandi ugahezagirwa n'Imana nimba tugiye ku kibuga hanyuma imigwi ikagira ibyipfa hanyuma bagashwana ni ukuvuga abantu bariko abarorerezi bo babara kubona bo wabayishyuye itike ryabo bakaza kumviriza abantu ariko barashwana babonye umugwi wabo uri kurashwana ariko abana b'inosi bafise ubugunge kurusha abana b'umugambi bw'Imana niko umwami wacu yavuze kandi niko bimeze iyi si irazi ukuntu ikora ibintu ibintu byose birafite ukuntu bimeze hagati yabo umwe wese arazi ikibanza ciwe mbega none mu bwami bw'Imana aho bimeze gute nimba ku isi bimeze uko ni ukuvuga umuntu wese mu bwami bw'Imana usanga akeneye kwigungira k'umupira nta muntu n'umwe ashobora kuza ngo agire icyo akoze ngo akinire hamwe n'abandi ariko buriya dufise umugwi kandi tugize umubiri w'umwami tugize aba turi ingingo nyinshi nk'uko tutazabaranamwe abivuga hano tubwiza kumenya ikibanza cyacu kugira ngo dushitse igikorwa cyacu iyo tubonye umuntu ariko arakora neza agashobora gutera imbere afise umupira ni byiza iyo rero umupira ufasha uwundi nawe nyine akawugatera imbere biba bimeze neza kuko icyangombwa nuko umugwi wose uronka intsinzi nta kindi no mu buryo bw'imwemu ishengero ryose uko riri ishengero ry'Imana nzima bikwiye yuko ritwara intsinzi ritahukana intsinzi uko niko bimeze dukeneye gutahukana intsinzi suko abantu bamwe baza bakigunganira kumupira hanyuma bagaca bagenda bagaca batsinda cyane bagatsindisha umugwi wabo bwite icyo ni ikintu kibi cyane gutsindisha umugwi wawo bwawe akaba ari utsindi ni ikintu kibi gishobora kudushikira dufate niko mwene tabara n'amavuga niko agwananya abivuga kwitsinda twebwe ubwacu ni ukuvuga ikintu cyose kijye mu kibanza cyacu abantu bo ibintu abantu bose ntibo ba urushi reka dufate nk'isaha ziryanshinge zo ku isaha iyo urushinge rumwe rudakora neza rutari mu kibanza cyago ni ukuvuga iyo saha niza kuguha isaha y'ukuri kandi byiza kubara ntibiza kuba ari ibyo ku isaha turararamura amaso tukaraba inshinga ahantu ziriko zerekeza ariko urushinge ntirushobora kukwereka yuko isaha ipfuye udashoboye kumenya isaha ntacyo ruba rukimaze akenshi turihenda kuko tutazi ibintu ngo tubimenye tutabaje ibintu ngo tumenye neza ntitwabonye isaha igeze mwiza Abrahamu yari umuntu akunda ibintu by'ibyaremwe mbega yavuze ngo iki suko yakunda umupira w'amaguru oya kubona aravuze ibintu suko yakunda umupira w'amaguru ahubwo yatweretse ukuntu Paulo nawe yabikora kiriya gihe akavuga ati iyo umuntu ari mu ihiganwa atariyambura ibintu byose bishobora kumugora no kumuremera ati ntajya mu kwirukanga ahetse ibintu ku mugongo ahubwo agenda yambaye impunzu yo kwirukanga yari kariruka amaze kwiyambura ibintu byose byomuremera mwese abana namu nawe yari afite n'ubucuti n'Imana ntiyari migisha gusa twebwe tunezererwa cyangwa iyo twe tubona oya turakeneye ubwo bufatanye n'Imana turabukeneye twarabitaweye cyane ejo kumugoroba byose biri ngaha ku bwacu Imana ntizodufata nk'abuzukuru bayo Imana idufata nk'abana bayo idufata nk'abuzukuru kandi nk'uko yakoze nk'uko yabikoze mu ntango ni nako izokora ku iherezo uteje imbere arabana akavuga ati niko bimeze ku bantu bose dutegerezwa kujya mu kibanza cyacu kandi tugahuza mu mubiri wa Yesu Kristo tugahuza hagati yacu muri icyo gihe tuja tubona igihe cyumwe tuja tumenye isaha y'umunsi mwico gihe umuntu naraba isaha yiwe bwite twese turaba ku isaha y'Imana twese hamwe tugatahura igihe turimo iyo turabye ku isaha y'Imana muri ico gihe tuja tubona itegurwa gigiye gikintu gikomeye cyane kigiye kuba mu imisiri ngaho imbere tuja tubona ngene abantu bakomeye bo kuri inosi ababa bo mu buryo bw'imwe mu canke bya politike turabona ngene bagiye guhangana vuba kandi kuyingu heze nabi vuze izurike nibivanga mu bintu bya Polonye emwe bazobigira ingorane none biriko bigenda gute turabona yuko guhishurwa kuriko kurashitswa ni ukuvuga ngo ibyanditse mu byahishure Yohana biko birashika siya mahembe ndwi na ya mitwe cumi na niko bimeze byose bwiza gufata ubushobozi bwayo bikabiha bukabuha ca gikoko cicaye kuri wa umwe maraya gushika ijambo ry'Imana rizoshikira kuko Imana niyo yabishize mu mitima mu mutima wabo kugira ngo kubere haranitswe mu byashyure Yohana igice cya 10 nduko y'amahembe ndwini bazokoba cya gikoko kandi bigitongoza umuriro amakwiye cya 14 turasoma tukaje dusoma ngo yewe wagisagara gihambaye we abami bo kwisi bazicuza bakurabire kure bavuge bati mwisa himwe kirakomvomvotse uvugishwa n'Imana yaravuze mu gihe cyacu aravuga ati atukunikora hagize ati abarusiya bazotera ibombe kuri Vatikano kandi bazoyisangangura mwisa himwe ibyo hariho murabibona ariko turabona turabye ikanguro riri mu burabwo mu buseruko turabona ngene ibintu byose biko birihuta hari gituma ibintu byose biko birakogwa ni kugira ngo ijambo ry'Imana rishitswe kuko ibyanditswe byose bitegerezwa gushika kuneza cyane haba kune byaba kuneza cyane byanka bikunda nta kizobibuza guko bishika nta kizobibuza ko bishika ariko turabona yuko umunsi umwe bazoshavura igikombe cyuzure emwe bazoca bafite wenda ku ibuto ibintu byose biyangara aho niho ngatabara n'amashyi avuga ati ati nako bimeze ku bantu dutegerezwa kuba mu kibanza cyacu kandi tugahuza hagati yacu mu mubiri wa Yesu Kristo kugira ngo dushobore guhuza hagati yacu mu mubiri wa Yesu Kristo muri icyo gihe rero niho dushobora kubona igihe turimo mbega nimwumvise ibyo twabwiwe mukeneye kumenya isaha igeze ni murabe ku isaha yanyu mukeneye kumenya isaha turimo ku munsi kwa mumundwi ni murabe ikirangaminsi ariko mukeneye kumenya igihe cy'Imana ni murabe Isirayeli uko niko tubona yuko Imana itugirira ubuntu bwo gushobora kumenya ibihe ntituravugishwa n'Imana kugira ngo tubivuge bitaraba oya ariko Imana yashyize kuri twebwe impwemu y'ubuvugisho kugira ngo dushobore gutahura neza ibyo bintu ukuntu biho biragenda kandi Imana buri gihe yamiduha gushwa no munsi yamiduha ijambo rikwiye lijange n'ibintu biriko biraba ku bw'ubuntu bwayo turabona ngaha arangira akavuga ati isi izoraba kandi zobona uko ibintu bimeze ariko nabo bariko barabaraba naho ubura karosoro gatoyi kari mwijya saha nini umuntu ashyira muri saro cyanke ari wowe uri irosoro nkuru icuri cyose kora ibyo ushoboye gukora kandi ubikore neza uri mu kibanza cyawe. Kora ibyo ushoboye aho wowe uri hose. Ibyo twakora byose mu biri w'umwami, aho tuba duhagaze hose, niba by'ukuri turi abantu, turi abantu babizigirwa ku byo dukora ku bw'umwami, muri icyo gihazo duhezaga niba turabizigirwa. Ni ukuvuga turafite icyo tujejwe kandi dutegerezwa igihe kimwe kwishura, tuzovyishura imbere y'Imana. Iyo nibajenge igihe kigeze kure, ko igihe cyegereje aho tuzahagarara imbere y'umwami, tuzahagarara imbere y'inyonga ziwe. Akenshi hari igihe wumva ugize ubwoba ubyibajije, ariko nk'uko umwe ndazabaramu yabivuze ku mugoroba ati ndumva umunezero mutima wanjye, umunezero mwinshi cyane kuba vuba nzokwibonera umwami. Ariko kandi nkababazwa nuko abantu benshi batiteguye kumusanganira. Kandi erega nibyo turimo, niko bimeze muri kino gihe. Kandi tugiye gusenga Imana twese amubwira ngo tugirire ubuntu kandi igarukane ibintu byose bisure mu buryo, aho ibintu byose bidashoboka, aho ibintu byose, aho abantu bataye ibyizigiro, Imana yo irashoboye kuzikaseruka kugira ngo ishobore guhishubahira izina ryayo, kandi ishobore kwemeza ijambo ryayo. Aravuga kandi hano akavuga ati abenshi hano bafite ibyo bajejwe kandi bazobibazwa. Ni ukuvuga ibyo bintu babikijwe, ibyo bintu bahawe n'Imana. Pawulo arandika akavuga ati, akandikira abikorinto akavuga ati, ni ijambo tuzi twese, ati umuntu wese nadufate nk'aho turi abantu bashyizweho kugira ngo bashobore kugabura amabanga y'Imana. Nabisomye mu kanya gaheze, nibaza yuko biri mu ntango y'icete cyandikiwe Abakorinto, aho Pawulo akavuga ati turabagabura iby'ubuntu bw'Imana, kandi ko tubwiriza kubigabura, tubwiriza gusangwa turabizigirwa.
Am Anfang eines Kapitels, ihr könnt es sicherlich noch.
Abikorinto ba mbere, igice cya kane.
Herzlichen Dank.
Igice cya kane umurongo wa mbere wa kabiri. Nabishyize kwa karongo mu Bibiliya y'Icyongereza, ariko sinabikoze mu Bibiliya y'Ikidagi. Ati umuntu natwiyumvire yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'Imana. Ariko niducike intege, n'ubuntu twagiriwe, n'ubuntu bw'Imana twagiriwe, kandi ni imbabazi Imana nyinshi cyane yatugiriye kubona dushobora gukora neza ibi bintu, kubishyira mu ngiro kandi tukabikora neza. Niko bimeze ano majambo. Hariho rero, hariho twebwe ngo dusoma ngo turabasuku ba Kristo n'ababwirizwa b'amabanga y'Imana. Turabi mu Bigalatiya, sindimaza kubitora, ariko mumenye yuko byanditswe, kandi byanditse biba bihagije. Kuri jewe iminsi turimwo ni ikintu gikomeye cyane kuri jewe, kandi nta kundi vyogenda, ibintu birakenewe cyane, ibya nkenerwa cyane. Ariko ubu rero ndaraba Abikorinto ba mbere igice cya kane umurongo wa mbere. Umuntu natwiyumvire yuko turi abasuku ba Kristo n'ababwiriza b'amabanga y'Imana, kandi ababwirizwa bagomba ko baboneka arabizigirwa. Murazi yuko ikintu gihawe umuntu, nibyo byavuzwe mu nkuru muri wa mugani wa matarano harwa wayifashe itarana arayihamba ariko abandi barabunda arayigwi abandi barazigwiza Imana irabahezagira ntidushobora guhamba ngo dushire mwivu ivyo Imana yaduhaye mu muco ndushobora kubishira ntidushobora kubishira munsi ngo tubishire kwigisimbo tubifuke kandi ndushobora kubana yatuvuga nkuko imigenzo yacu n'ivyumviro byacu bimeze ariko dutegerezwa kwemera tukarongorwa mu bintu byose inyuma yaho Imana idushyira ijambo ryayo ni ukuvuga tukemera tukarongorwa n'ijambo ryayishuwe mu rwo butumwa nyine mwe ndabaramara avuga ati ku papuro rwa 17 akavuga ati ati murabona mwishengero abariho umwungere kandi abari umuntu adasanzwe n'umuntu afise ibintu Imana yamuhaye kubyashura kwihanganira induru z'abantu no kujyana ngo abantu no kuvuga ngo afise ibintu ajejwe no kuvuga ngo ninka niwe aje imbere twako turavuga ku bintu by'umugwi w'umupira w'amaguru hano ndimwe ndabana makavuga ati umwungere w'ishengero niwe yikoreye byose niwe yikoreye ibintu byose niwe gitwazi niwe yikoreye ibintu byose ati n'umuntu ashobora kwicara iyo umuntu afite icyapfa na mugenzi we arashobora kwicarana nabo babiri akicarana niyo miryango uko ari ibiri adahengamiye iburyo cyangwa ibumoso arashobora gutomora ibintu agashobora kugarukana urukundo hagati y'abo bantu ariko bikwiye ko baba ari abantu biteguye kumva ivyo ashaka kubabwira aho rero niho tugeze niho hari ikibazo rero mbega none twebwe turubaha abakozi b'Imana ngo mwendatabana n'ababivuga mwendatabana yaravuze ubutumwa abwita ngo kubaha abakozi b'Imana nimba twaravuze hano yuko atamuntu dushira hejuru ivyo ntibisigura yuko dushe tugana tugahonyora ibirenge by'abakozi b'Imana uko twishakiye ariko tubwirizwa kubaha uko Imana yatunganije ibintu kandi sinshobora kubura kwibaza ko ariko bimeze hano kandi abari ngaha mwese muvyumve uko birateye ikigongwe uko kubaha ntigukiri mu mubiri muri bene data kwarakuweho amatwi yabo twebwe amatwi yacu twese twarumvise ibintu bitandukanye kandi sinzigera ndabyibagira Imana imbabarire nimba ndabivugiye hano ariko umunsi umwe naraciye numvise ibiganiro by'abantu bamwe bariko baraganira abantu bamwe bariko bari abantu bazi ururimi rwo muri Polonye bariko barakivuga bariko bavuga bene data babiri bariko barabavuga umwe muri bo yavuga ngo mu bishop iryo jambo ryo naryumvise mu kidagi rivuga ngo ijambo yavuze mu kidagi risigura ngo ngamweze nk'agapolisi gatoyi nimba twarataye kubaha abakozi b'Imana umuntu agushika hatuka umuntu gutyo ndababwije ukuri turi mu buzima tugira twinjire mu buzimire nimba tutacyubaha abakozi b'Imana ni ukuvuga ngo twinjije abantu mu buzimire kuko ntitucemera uko Imana yatunganije ibintu kuko wembega uri giki kugira ngo wihe uburenganzira bwo kuvuga uwo ushaka no gufata uko wishakiye umuntu kuko byanditswe ngo muri Bibiliya ngo umushingana w'ishengero yubahwe kabiri mbega byanditse muri Bibiliya zacu muri Bibiliya zabo ntibyanditswe mbega ivyo birafise kibanza hano ivyo birafise kibanza hano byabwirizwa kuba igihe amatwi yanjye yabyumva nari nkwiye guca nza nkabisamburira hano nkabivuga nkabitambura numvise ibintu byinshi maze kumva ibintu byinshi kandi narafunze amaso gusa nongera ndafunga amatwi ariko uwo munsi iminsi ubigihe cyararenganye ntibigikenewe ko tubwatura tuze tura ntuze turavuga abandi natwe ubwacu tudahagaze neza kuko iyo mirongo tuba turiko turakira kwiteka dukoresheje kwiteka abandi natwe turiko turayica kubiri ubu ntacyo ngifise mpomba ubu byose ntacyo ngifise ubu ntacyo ngifise mpomba hano twavuze iby'abungere tuvuze iby'umwungere mu ishengero ngenda barana maravuga ati wenyine ubwiye barabivuga ati abantu batagifitiye icyizere umuntu cyangwa ngo abantu bamaze kuvuga nabi umuntu imana yahaye uburongozi bw'ishengero nyakarambi ishengero ryose riba riheze ibyagiye biba biheze kandi niko bisigaye bimeze muri kino gihe ariko imana igiye gutangura ubundi busha uvugishwa n'imana yarabonye ingene bizogenda twebwe rero turi muri kino gihe turashobora kuzobyibonera n'ubuntu ku bw'ubuntu bw'imana kandi tukazoba ariho turi biriko biraba igihe kirageze yuko twese hamwe twishyira munsi y'ijambo ry'imana kuva ku ntango ku iherezo dushobora guhimbarwa no gupfa kuraba ibintu no gupfa kuvuga ku bantu uko twishakiye umwe wese niyisuzume kandi amenye yuko ari munsi y'ubushobozi bw'imana nubwo bigenda gute mu guca bugufi munsi y'ijambo ry'imana umwe wese ku ruhande rwiwe muri icyo gihe rero niho tuba duciye bugufi munsi wo kw'imana aravuga yuko umwungere ashobora gutuma abantu babiri bashyamiranye bumvikana ariko hagize umuntu ashaka kuvuga umwungere ntarunge n'icyo avuga uwo muntu agaca ahaguruka akavuga ngo sinshobora kwemera ko nkora ibyo bishakiye none abantu ko batacyubaha byagenze gute ko abantu batacyubaha iby'imana yategekanije iby'imana yashinze bimeze gute dukeneye ishimwe ry'abantu ariko icyo dukeneye ndababwire mu nkundi ndababwire nimba dukeneye yuko imana ihezagira bene data hano dutegereza kubasengera tuzakuba inyuma yabo tukabazana tukajya inyuma yabo tukabashyigikira tukabereka imana kugira ngo imana ishobore kubaha ijambo ryayo ry'inkomoko ibyo n'ibijyanye n'umwungere aravuga ati umwungere mu gusoza aravuga ati umwungere abazi igikorwa afise abazi uburemere bw'igikorwa afise ni ukuvuga umwungere atwara imitwaro ariko rero abantu banze kumwumviriza bakanka yuko avuga bishya bigenda gute murashobora kwibaza ibyo mushaka uno munsi ariko utemera uko imana yatunganije ibintu ngaha ku isi uko bimeze mu ishengero ry'imana uyu ntazopfa abaye no mu ntazopfa yashyize mu ishengero ryo mu ijuru kandi ntazobona uko iby'imana yatunganije ibintu mu ijuru kuko ibintu byose bihera hano ku isi urashobora kubona umengo burya ibintu mu majyambere umengo biroroshye ariko burya ibintu bihera hano mu ishengero aha umuvugabutumwa nawe nyine tumuvuge ko ni umuntu akomeye cyane adasanzwe ameze nk'umuriro yaka nk'umuriro arinjira mu gisagara runaka akavuga ubutumwa agaca yigira ahandi hantu n'umuntu adasanzwe umuvugabutumwa ni umuntu akwiragiza ubutumwa bwiza n'umuntu adasanzwe umwigisha nawe n'umuntu adasanzwe araza akavuga ibintu ari munsi y'ubusigwa bw'amwe mu yera kandi arashobora gufata amajambo akayafatanya hagati yayo biciye kuri mwe mu yera yaba umwungere yaba umuvugabutumwa nta muntu n'umwe ashobora kwigereranya n'umwigisha umwe wese mu kibanza cyiwe umwe wese mu gikorwa imana yamuhaye yamujeje hano rero kandi umera nk'umugwi umeze nk'umugwi umwe wese akajya mu kibanza imana yamuhaye hanyuma tujya tubona yuko intumwa intumwa nayo n'umuntu akomeye cyane n'umuntu ibintu byose bishyira mu kibanza cyabyo n'umuntu yarungitswe n'Imana kugira ngo ibintu byose abishire mu kibanza cyabyo ibyo navyo biri mu bigize ibi navyo biri mu bigize uko ibintu byabwiriza kugenda turabona ko Imana iriko irashumbusha ibintu byose ikekarukana ibintu byose turizera yuko ayo mabanga nkuko twabisomye hano Imana izo yagarukana kandi uko iby'Imana bitunganije uko iby'Imana bitunganijwe byongere bigarukana mu ishengero bisubire bigaruka mu ishengero kugira ngo dusozere uvugishwa n'Imana mu gihe cya uvugishwa n'Imana nawe numuntu adasanzwe uwo ijambo ry'Uhoraho riza ko ni kuvuga ubuzima bw'uvugishwa n'Imana ukuntu bumeze ni kuvuga iyo ibyumviro byiwe biba biri ahantu ku buryo ntibisaba ko yirirwa arasinzira kugira ngo agire ibyo yerekwa no oya arashobora kugira ibyo yeretswe kandi akanura akaroti inzozi ibyo Imana yonyine ishobora kubikora ni kuvuga arabona ibintu biriko biraba nuko ni kangahe abantu baje hano kwa mwenda tabana mukamubwira bati dusobanurize izi nzozi mwenda tabana namu mwenda tabana namu kacha wabwira ati sinshobora kubasobanurira inzozi zanyu ntabanje kubona izo ndoto ziciye imbere yanjye Imana ngo izinyerekeze iki imbere yanjye nanje abantu bagacha bicara aho bakavuga indoto zabo bakazivuga agacharabu uwo muntu n'ijisho ryiwe akamuraba agacabona izo ndoto Imana igasubika zimugarukanira zose akavuga ati mushikanje ati ariko naho wabwiye izo ndoto hari ikintu wibagiye iki niki ni wakivuze akamwibutsa ibyo atavuze we yarabona ibyo abantu bariko baramubwira akakubwira ati wibagiye ikintu umwe ndetse abantu n'amakabibona kandi akanura nta muntu numwe muri twebwe ashobora gushitsa amabanga uko ari atanu ngo yashitse yaba impano ya mbere ibanga rya mbere cyangwa ya gatanu atari Imana yabimuhaye ngo imushireho turizera yuko ntibikunda kandi turizera ko umwami wacu ariwe yategetse ibyo bintu byose bisaba yuko umuntu aba yarahawe umuhamagaro uvuye ku Mana kandi niba ndabizera yuko Imana ariyo yategetse ibyo bintu kandi sakubabwira yuko uno munsi gusobanura indoto ibyo nibyo nibito ahubwo harageze ko atakintu na kimwe dusobanura uko twishakiye kandi twakira ijambo ry'Imana ryahishuwe tungire tuvuge tuti mwami turazi ko wavuze tuhingaha kugira ngo twumvishe ishakeneye kutubwira Imana nigarukane uko kubaha mu ishengero imbere yayo imbere y'ijambo ryayo kubwikwa cyayo igarukubaha aba igarukuba igiko amabango y'ubukozi birakwiye yuko gutinya Imana gwaruka mu ishengero muri cyo gihe rero tuzoshobora gutera tuje imbere tufashijwe n'Imana hano ibango ry'ubukozi ryavugishwa n'Imana labana y'ambere mana labana bakabivuga ko ariko murabona ko igihe tujanye murabona yuko buno bino kino mpora numva abantu ko baravuga ngo nimwibaze abuno butumwa demaze kusoma inshuro nyinshi umuntu akavuga ati ubutumwa maze kusoma inshuro nyinshi ariko igihe wabivuga ibintu kabivuga ko niho nciyeme nince ndabitahura hari abantu basoma banyaragurisa bakisomera banyarutse birukanga bagasoma nkaho menga bari kwasoma igitabo cyo ngaha ku isi ariko twebwe tuvyinjiyemo tugasaba Imana kugira ngo iduhishurire ijambo ryayo kandi vugane natwe biciye muri mwe muwayo muri cyo gihe izo bikora kubw'ubuntu bwayo nta kundi vyogenda kandi turazi neza yuko Imana izo bikora kubw'ubuntu bwayo muri wewe no muri jewe no muri twebwe twese izo icengero rya izo rigira nk'umugwi mwiza kandi Tana uzohonyo uundi muru wa mugwi kugira ngo mutembagaze ngo mutege umwereka. Nukuvuga yuko nta uzohonyo uundi umwe wese azohura n'uundi. Mbega muramaze kuraba muramaze kujya ahantu ariko abera umupira w'amaguru ndamaze narabikoze nkiri muto sukuza kwirukanga imbere yu inyuma y'umupira ahubwo bisaba yuko mukingira ubuvize umupira kugira ngo ntibawe umutware mumaze gutahura ibyo rero tutubwira imana tuti mwami tugirira imbabazi n'ukuri igeze ku iherezo tugirira imbabazi umwe wese n'umushire mu kibanza ciwe utwemerere tube mu kibanza cyacu kugira ngo ushobore kudukoresha wowe nyene udukoreshe dukore mu mugwi dukore tugire umugwi mwiza ubaho uri ngaha ku isi kumure kukwizera kwacu gusigaye ari gukeyi kubera ko twakiye mu bintu byinshi ndibaza yuko imana iri kira twigisha cyane biciye muri bino bintu kandi tumaze kumenya bino kino cigwa muri cyo gihimana izoshora kudukingira kugira ndushire gukora ya makosa nyene tuguma twadukora abo dushire gutera tuje imbere turi kumwe n'Imana yacu kubuntu bw'Imana gushikaho tuzibonera ivyo twizeye kandi twese turabizi mwe ta rus ya bishimangiye ko nanje nabivuze ko ni turi hano kugira ngo dutere amashugwe buno buzima ngo tugume tubona bubana yabo turi ngaha kugira ngo tuvuge ubutumwa dushire hejuru ubutumwa bwa Yesu Kristo wabambwe we umwana w'Imana yateze amaraso yiwe agatanga ngo bwiye ku bwacu kugira ngo dushire gukizwa dushire guhabwa kubabarirwa ibyaha n'agakiza n'ubwo budashira biciye mu kwizera biciye mu kumwizera atari kugira ngo tuzibananize buno buzima ubu ngeze ahantu numva ubuzima nobwihoza nkirenganira hari ikintu nifuza kimwe nuko nobana n'umwami wacu ubwo budashira ntituburonkera hariya mu ijuru ahubwo tuburonka tukiri hano ku isi kubuntu bw'Imana Imana idufashe kandi ishire muri twebwe icifuzo cyo gushobora kurondera ubufatanye nayo ntituvuge ngo mwami ngo mbwire icyo mbwiye mwami ngo kandi unkorere icyo wakora imwe ndatabranamu wewe na jewe nituri imwe ndatabranamu ni kubera iki none yo dukorere ibyo yakoreye imwe ndatabranamu umuntu wese arafite ukuntu ibyo Imana imucishamwo kandi none ntimwumvise ibyo yavuze ejo kumugoroba imwe ndatabranamu yaravuze ati abantu barigana cyane atabantu barigana cyane iby'Imana baravyigana iby'ibango by'ubukozi bwe baravyiganye cyane kandi burya kwigana n'iki bari kintu cy'inkomoko mwenda ata wese mushiki wacu wese turafise inzira Imana yatugeneye tubwiza gucamo turi kumwe n'Imana kandi keneye kuducisha mu bintu mu buzima bwacu no mu kwizera kwacu ari keneye kuducishamwo bituraba kuvyerekeye kujyanye n'ibango by'ubukozi yatujeje nivyigiye kuduha izokora ivyibona ko ari vyiza bibwirizwa kuba izina ryawe nirihabwa icubahiro ni iracyari yamana ngene ya Aburahamu ya Isaka na Yakobo murazi none igihe yavuga ivyo bintu bibwira abanyagwego ivyanditswe arababwiye ati Yesu arababwira ati Imana si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima ariko Aburahamu Isaka na Yakobo bari ntibari bakiri ku isi burya bari bazima n'ubu ni bazima kuko barafite ubugingo budashira Imana si Imana y'abapfuye ni Imana y'abazima nico nabo bahawe ubugingo budashira biciye mu kwizera Yesu Kristo gutyo rero ni Imana yawe kandi Imana yanje kandi Imana yacu kandi yaduhaye isezerano ryo gushobora kubana natwe iminsi yose gushaka ku muhero w'isi izina ryawe ryera nirihabwa icubahiro amen duhaguruke dusenge uko ndi kose n'ahatacyo maze uko niko bigwiza kumera kuri twebwe ntibiva ku nkomezi zanje ariko biva ku nkomezi zawe. Amaraso yawe ari aranyeza kandi akankura ku mwanda wose. Oh, mwagazi w'intama w'Imana, ndaje data twese uri mu ijuru, ndaguhaye ino jambo. Ntacyo nari ntitwari tuzi ko dushika kuri bino bintu, tugera kuri bino bintu ntabwo twari tugambire ko tuzakubishika ko. Uri ndagusabye mwami, ndagusabye turi kumwe na bene data bose n'abasiki bacu bumva kino gikorwa mu mitima yabo kandi nabo ubwabo bakumva ko bakirimwo. Ndagusabye utunganye uko ibintu ibintu ubigarukane mu kibanza cyabyo nk'uko wabisezeranye. Nugarukane ibintu nk'uko byabwirizwa kuba. Kandi muri kano kanya turasenze kubw'abashinga n'ibishengero, dukeneye kubaha icyubahiro kabiri kugira ngo abantu bagwaye abantu bashobore guhamagagwa kugira ngo basengere abantu nawe ubakize. Mana yanje, turibaza ko turi ishengero rya Bibiliya, kumbe siko turi. Mwami, ndagusabye nutugirire ubuntu kugira ngo ushobore kubaka ubundi bushasha, kutwubaka ubundi bushasha, kandi utwubake nk'uko ushaka, nk'uko wadusigiye icyitegererezo. Nudufate twese kandi uduhezagire kubwo ubuntu bwawe, kubwo ubutunzi bw'ubuntu bwawe. Ndagushimiye bivuye ku mutima, uzobikora. Haleluya, izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro. Amen.